mandanya kumviriza ijwi rya Amerika. Radio ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda no muri studio 18 muri kumena Jodiane na Hazwe ndongo ibiganiro namakuru tufitiye muri kano kanya.
Kugira ngo twambuke umupaka tudafite indangamuntu aho muri zo ngengero z'umujyi wa Gisenyi akaba ariyo mpamvu ahanini tusabugira ngo bashobore kuba baduhindureza indangamuntu.
Uyu ni umwe mu banyagihugu wo mu karere ka Rubavu mu gihugu cy'u Rwanda avuga yuko yipfuza ko baronswa indangamuntu zibafasha kwambuka umupaka u Rwanda ruhana na Congo kugira ngo baje gupa gasaho muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo bitabagoye. Iyo nkuru iri mu zo tugaruka ko hanze hato mube hafi y'amaradiyo yanyu. Aiko nubanza nkabwira muri make kumushikiranganje wa Leta Zumwe za Amerika ajeje kwivuna abansi Jim Mattis ahava agendera akarere kurubibe rwa Leta Zumwe za Amerika mu manuko bw'igihugu aharungitswe ibihumbi by'abasirikare gufasha abajeje kugenzura imbibe. Perezida Donald Trump yasabye ko hokomezwa umutekano kugira ngo haburizwemo amasinzi y'abimukira ava muri Amerika yo hagati arondera ubuhungiro muri Leta Zumwe za Amerika. Akarere rero niko karimwo impunzi nyinshi ziko ziva muri Amerika yo hagati. Abasirikare barenga ibihumbi bitanu n'amajana atandatu biyongereye ku bandi ibihumbi bibiri n'ijana basanzwe baseruka gufasha iyo habaye ibibazo by'umutekano mu gihugu. Bari kuri urwo rubibe Amerika ihana na Mexique gufasha ubushikiranganje intwaro mu gihugu hagati kuburizamwo yinjira ryabo bimukira. Urwo rugendo rwa Mattis rutegekanywe uno munsi kwa gatatu kuri urwo rubibe ruje mu gihe hari amakuru avuga ko Trump yoba agiye kuzokura amabanga umushikiranganji w'umutekano mu gihugu. Tugaruke ngaha muri Leta Zumwe za Amerika ibihumbi by'abarwanya imiriro muri Leta ya California babandanya guhangana n'imbibiriro mu buraruko hamwe no mu manuko mu bice bitandukanye bya Leta ya California. Abagera kuri 44 muri iyo leta baramaze kwica n'imiriro ya nyakanga, abandi benshi baratakaje amazu yabo. Abagera mu 200 nabo ntawuzi irengero. Iyo miriro mu manuko bwa California yaratanguye imihana nka yose iri hafi gisagara cha Los Angeles. Abanyagihugu bamwe mu bahunze bariko baragaruka kuraba ivyabo, muri bo harimo ivyamamare mu muziki n'amareresi muri Leta Zumwe za Amerika. Mu gihe iyo miriro imaze iminsi itongora ibihumbi ivya bayirwanya barabandanya guhangana nayo. Ubugaragwa hamwe n'imiyaga myinshi nivyo vyafashije ko iyo miriro yamamara ikwiragira mu bisagara bitandukanye byo muri California. Perezida wa Turukiya Recep Tayyip Erdogan arabandanya aremera Arabia Saudite nyuma y'ukwezi kurenga hishumenyesha makuru w'umunya Arabia Saudite Jamal Khashoggi muri konsila ya Istanbul. Ikimenyesha makuru saba cegamiye Leta Turukiya cerekanye isanamu y'isakoshi yarimo ibikoresho byakoresheje mu kwica Khashoggi. Amakuru y'ico kinyamakuru abaye mashasha abasesangura ibiriko biraba bakavuga ko Turukiya izoruhuka ariko Arabia Saudite ishize ibintu ahabona. Amajambo yashikirije na Perezida Erdogan yerekanye ko yegeka ku bwicanyi ku muhungu umwami wa Arabia Saudite Mohammed bin Salman. Arabia Saudite ibandanije guhakana ko umuhungu umwami ataruhara afise muri urwo rupfu, ariko benshi mu bakurikiranira hafi ibera muri ico gihugu basa nuko batavyemera baravye igihagararo Salman afise muri ubwo bwami. Ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda mukayumva muri mu Rwanda kuri FM 104 n'ibice bitatu. Mu Burundi turi ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 25, 31 na 41, ku mugoroba ni kuri metero 19 na 22. Turi kandi no kuri wezi itatu akaburungu radio yacu VOA akaburungu.com, Facebook ni VOA radio yacu. Ikiganiro ni wanyu mu ntara.
Wanyu mu ntara. hanyu mu ntara
ni kiganiro kibashikiriza makuru avugwa hanini mu ntara no mu makambi y'impunzi z'abarundi ari muri Tanzania mu Rwanda muri Uganda no muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo
hanyu mu ntara
na kajyo ijwi rya Amerika ariho umunyagihugu ahaherereye ku gatumba ni kambi kugira yagira abantu kwabayeho mu buzima bwiwe bwa minsi yose
hanyu mu ntara ni cyanyu
Tuyagire mwisanzuye ku ijwi rya Amerika. Ni kuva ku wa mbere gushika ku wa gatanu, kuviza inzwi gushikiza inzwi n'igice z'umutaga.
Iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara, iwanyu mu ntara.
Nongere ndabahikaze ikigo kishinzwe gutanga karanga muntu mu Rwanda NIDA kivuga ko kigiye guha indangamuntu shasha abanyagihugu baba mu karere ka Rubavu bavanywe mu bindi bice bitandukanye n'inyuma y'igihe kirekire abanyagihugu basaba indangamuntu ziborohereza kuja ziraja muri Republika Iharanira Demokarasi ya Kongo biboroheye na cane cane mu gisagara ca Goma reka umenyesha makuru y'ijwi rya Amerika muri utwo turere twompi Claude Ganza munyamagana abidusigurire
Mu rwego rwo koroshya ubucuruzi n'ubuhahirane hagati y'umujyi wa Rubavu n'uwagoma muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, abaturage begereye umupaka ku mpande z'ibihugu byombi bambuka bitabasabye urwandiko rw'abajya mu mahanga kwaba laissez passer cyangwa passeport, ahubwo bagakoresha ikarita ndangamuntu ku Banyarwanda bagahabwa kajeto bakambuka, naho abatuye Goma bakambuka berekanye ikarita y'itora izwi nka carte d'électeur cyangwa enrollement. Abatujwe mu mirenge y'akarere ka Rubavu yemerewe kwambugira ku ndangamuntu baturutse mu bice bitandukanye bavuga ko ayo mahirwe batabageraho kuko bimutse basanga mu indangamuntu bafatiye aho bahoze umubare munini wabugizwe n'abaturutse mu karere ka Nyabihu gahana imbibi na Rubavu uyu numwe muri bo
tanga muri Rubavu hanini tuturanye n'igihugu cya Kongo kugira ngo twambuke umupaka tudafite indangamuntu iraho muri zo ngengero z'umujyi wa Gisenyi akaba ariyo mpamvu hanini tusabugira ngo bashobore kuba baduhindurize indangamuntu kugira ngo tubone uburyo dushobora
ubona baguhinduriye byagufasha iki mu buzima busanzwe
ahanini byafasha iki byinshi cyane ngo kubona ubushobozi bwo kuba twabona nk'agafaranga hani tubakura mu gihugu turanye cya Kongo cyane cyane ngo kuba twabona ngo kwiteza imbere bidashoboka kuko tutari kwambuka umupaka neza uko bikwiriye
nyuma y'uko abaturage bagiye bagaragaza iki kibazo mu nama zinyuranye bagiranye n'abayobozi ubuyobozi bw'akarere ka Rubavu bwabijeje kubasabira ko bahabwa indangamuntu zibemerera kujya no kuva mu gihugu cya Kongo nta nkomyi umurenge wa Cyanzarwe n'umwe mu yemerewe kwambuka kuko ikora ku mupaka kandi ukaba waranatujwemo benshi baturutse ahandi umunyamabanga nshingwabikorwa wawo Nsabimana Mvano Etienne araduha imibare y'abashyizwe ku rutonde rw'abaturage bakeneye guhindurirwa indangamuntu rwamaze gushyikirizwa ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu NIDA
baragera muri 876 twabashije kubarura ariko igihe ari gusa nuko biri mu nzira zo gukemuka iyo rwose bigeze kure nibwira ko mu cyumweru gitaha tuzasubira i Kigali kuko NIDA yari yadutumyeho kubona icyo kibazo kirangize burundu turashaka koherezayo umukozi ushinzwe iby'indangamuntu kugira ngo adukurikiranire amenye nabo biri bityo abaturage mu by'ukuri bagira uburenganzira nk'ubandi baturage baturiye umurenge wa Cyanzarwe bagira uburenganzira bwo kwambuka bahahirana n'ibindi bihugu muri Kongo cyane cyane kuko n'abaturage bacu basanzwe bajyayo rero bigeze kure kandi turashimira ubuyobozi bwacu mu by'ukuri kuko icyo cyifuzo cy'abaturage bacyakiriye kandi bakagishyira mu bikorwa
hari n'abandi bagiye baturuka ahandi hatari muri Nyabihu abo bo bizagenda bite ntabwo bazahabwa amahirwe
abo bandi nabo ubwo wenda buhoro icyo twihutse nuko twakemura kiriya ubona tekereza cyane zerekana ko nabo ijyaho bizagirwaho nabyo tukifashisha ikigo gishinzwe indangamuntu nacyo kikaduha umurongo w'ibyakorwa
ikigo cy'igihugu gishinzwe indangamuntu kivuga ko cyasabye akarere kwihutisha no kuzana urutonde rwose rw'abakeneye guhindurirwa indangamuntu kugira ngo zikorerwe rimwe zihabwe abazikeneye Sandrine Mukama ni umukozi ushinzwe imitangire ya serivisi muri NIDA
urutonde rw'abaturage gukorana n'akarere batubwiye ko mu cyumweru bazazana urutonde rw'abandi basigaye nabo bafite kesi imwe nk'iyabo twari dufite urutonde rw'abantu 800 hari abandi 200 ngo bagiye kuduha sigaye kugira ngo nabo abantu bose bakorerwe icyarimwe ko ni ugukora izindi ndangamuntu mu byumweru bibiri uhereye
Abaturage bafite indangamuntu zatangiwe mu mirenge 6 muri 12 igize akarere ka Rubavu nibo bemerewe kwambuka berekanye indangamuntu na rupapuro rw'abajya mu mahanga basabwe bakanyura ku mupaka wa Rubavu munini n'umuto ndetse n'uwa Kabuhanga bitewe n'umupaka umurenge batuyemo wegeranye nawo iyo mirenge 6 ni Gisenyi, Rubavu, Cyanzarwe, Bugeshi, Nyamyumba ndetse na Rugerero yongerewemo vuba nakwibutsa gusa ko mu gihe wambukiye ku rupapuro rw'abajya mu mahanga ari rwo passport na laissez passer yamara iminsi irinze umwe abanyarwanda bambuka bakoresheje indangamuntu n'abanyekongo baza mu Rwanda bakoresheje carte d'électeur bo bategetswe kurara basubiye mu gihugu cyabo. Claude Ganza, Munyamagana, mu burengerazuba bw'u Rwanda, ku Garde Ijwi ry'Amerika.
Tusabe imbabazi nshuti bakunzi ku majwi mwumvise atarameze neza muri iyo nkuru ya mugenzi wacu Claude Ganza Munyamagana. Mu gihugu cy'u Burundi naho abanyagihugu batunze no gupakira ibikoresho byo kubaka matafari n'amabuye basaba leta n'abanyamitahe mu gisata cy'amakariyeri kumvikana kugira ngo imodokari bahora bakorera ko zongere gukora. Abanyagihugu basigura ko bitari ko biraborohera kubaho inyuma y'ukwezi kurenga leta ifashe ingingo yo kugara ibibanza bicukurwamo amakariyeri. Mugenzi wacu mu Kirundo Jean Bosco Ndarurinze aratugira ku muriri w'ino nkuru.
Ubuzima bumeze nabi kubera tubura n'ubugaritse ubu kubera imodoka bazihagaritse.
Abanye bamwe mu banyagihugu bakorera ahabumbirwa amatafari mu munga wa Mutara aho bita ku Mugina ni muri komini y'intara ya Kirundo. Benshi muri abo batunze imiryango yabo mu buryo bakura mu bikorwa byo gupakira amamodoka ashumba ibikoresho byo kubaka bigizwe ahanini n'amatafari hamwe n'amabuye. Kuva inama nkuru y'igihugu ijejwe umutekano ifashe ingingo yo guhagarika ibibanza bicukurirwamo ivyo bikoresho kugira ababishyizemo umutahe bisunge amategeko ya leta, abanyagihugu bavuga ko batorohewe mu miryango yabo.
Mero kadarahagaze kubera nyine amatafari bagize babujije kugira ngo ntibapfukire mu mwongo n'abashumeri gusa. Ubuzima bumeze nabi kubera tubura n'ubugaritse ubu kubera imodoka bazihagaritse. Wacikira ko gasoma nabo kubera akazi bajya mu mare wa beyeri bazifashe cugoma ngaho nyine.
Ubu abana b'abantu bose bakoreye mu matafari ubuzima buragoye n'impuzu z'ishuri ntibarose n'amakayi kubera ko bice bagura kubera amafaranga menshi babasaba.
Kiretse abo bakora ako kazi n'abasanzwe bacuruza bavuga ko iyo ngingo yabakoze ko uyu munyagihugu acuruza inzoga y'Ikirundi bitugwa.
Jewe kugeza nk'ubu bakipakira nahora ndanaza nk'ibido zitanu z'urwagwa mugabo nk'ubu ibidimwe ndayizanye ntihera. Inyungu ubuzima bwanjye nanjye babuhagaze na rero nanjye nokwifuza ibyo bihano bafashe bobirekura kugira ngo baze barapakira kugira natwe abenegihugu turi nk'akarusho.
Kumbure si bihano basaba bati ntibaje mu mategeko.
Twabasaba yuko butanga tagise ntoyi kugira ngo batange ibyo basaba byoroshe biri hagufi.
Uyu mutware wo hasi muri icyo gice avuga ko abanyagihugu arongoye batarira busema arafise n'icyo asaba abo byega bose.
Mparuye abenegihugu kabisa ntiborohewe kugira batorohewe bagiye gupakira amatafari cyangwa bagapakira amabuye baronka amafaranga bagasoma ubugari bakarara bariye. Ubu bese barara batariye ku buryo atakazi gahari. Rero icyo mbona abo bacuruza ayo matafari n'amabuye nibumvikane na leta byiza byimazeyo leta bayiha umusoro utabavunye leta nayo iborohereza ubwo hanyuma nabo batanje akazi ku benegihugu basigaye barara ubusa ku buryo batikironka ubuzi bakora.
Imyidogo kandi iri no mu basanzwe bagendesha izo modokari zipakira naho atacyo bashima kuvugira kuri mikro yacu bavuga ko ubuzima bw'imiryango yabo butari kuburagenda neza kuva ingingo ifashe. Mu nama aheruka kugirana n'abarongoye amakoperative acukura ubutare hamwe n'amakariyeri Alain Tribert Mutabazi buramatari w'intara ya Kirundo yasabye abacukura amakariyeri kubanguka bagakwiza ibisabwa kugira basabe gushasha uruhushya rubemerera gukora. Kuri abo batunzwe n'amabeni buramatari w'intara ya Kirundo abasaba kwihangana mu kurindira ko bene amakoperative bashyira mu ngiro ibyo basabwa.
Abamabeni nibyo birumvikana ko bo bucumi ngo baguye mu muhorera nubwo bova ko tekaga neza mu miryango yabo tubabwira ko bo kwihangana kandi nawe tukabahimiza guma bakorera mu mashyirahamwe na cyane cyane ko kandi nubwo ari bene imodoka bari kamyo idakoze zo gushomera ibikoresho ishobora gukora n'ibindi ariko na cyane cyane tubahimiriza kuja mu mashyirahamwe bigiye kuziganya no kuguranana ku buryo ingingo nk'iri zishitse mu gihe atariko barakora bashoboye kuronka uburyo babarikora ko hirya no hino mu miryango kugira ngo ntibahuye n'ibibazo.
Tubamenyeshe ko abo bene amakoperative acukura amakariyeri bavuga ko batari bakwiye kuja ku rugero rumwe n'abacukura ubutare mu by'amategeko bagasaba kugira ibyo boroherezwamo. Iyamara urongoye ikigo genzura ubutare n'amakariyeri mu karere k'Uburaruko arabakurira inkoni ku gishitsi ko bategerezwa kwisunga amategeko uko aje. mu Kirundo uraruko bw'u Burundi Jean Bosco ndarurinze ijwi rya Amerika.
Mugisata chimunzi urugaruka rw'impunzi z'abarundi bahungiye mahamani mu Rwanda ruhurikiye mu ishami gitwa NGPD New Generation for Peace and Development rwatanguje igikorwa cyo kwigisha urundi rwaruka nyigisho zo guteka ku buryo bwa kijambere hamwe no gukora amahoteli. Ni igikorwa gifashe mugongo n'ishami mpuza makungu gitaho ineza y'abana Save the Children. Ibindi kwino nkuru na mugenzi wacu mu Rwanda Pierre Claver niyo nkuru.
Ugwaruka bw'abarundi ruri ko ruhabwa inyigisho zo guteka no gukora mu mahoteli mu ikambi ya Mahama rugizwe ahanini n'abahejeje amashuri yisumbuye ariko bataronse amahigwe yo kubandanya kaminuza abaciriye amashuri yabo yisumbuye hagati kumvo zitandukanye harimo ubukene no guhunga hame n'abakobwa bavyari wabo bataraheza amashuri canke batayagiyemwo. Ishirame ry'ugwaruka ruba muri yo kambi gitwa NGP New Generation for Peace and Development n'iryo ririko ryatanga izo nyigisho. Intumbero nkuko iryo shiramwe ribivuga na kugira ngo abariko bariga iyo myuga bazoshobore kwibeshaho batarinze gusegerereza hame rero no kugabanya ubuhumbu no kuja mu byayuramutwe biva mu kuburi cy'ugwaruka rukora. David Ngarura atwara iryo shirahamwe.
Iki gihe tugezemo ntacyo bashobora kwimarira mu gihe tugiye kuri kaminuza kiretse kwiga umwuga, umwuga ariwo ubishyizeho abantu cyane mu kino gihe tugezemo. Boye kuja mu kuja kongera gutwara zanda bongeye kuja kandi ku kuja mu zindi ngeso ahubwo tuboneho no kubokipa kugira ngo tuba twishye mu mwuga bashobora kugira bashobore nabo icyo bimariye muri kazoza. Nawe abajene nyene bangije secondaire aho benshi bari batanguye kutawa kuba ariko kubera tuzi nico twazanye ishira hamwe bamwe batanguye kuba abantu bazima bariko bariga
abariko barakurikiza inyigisho zo gukinjika barashima baratubwira na bimwe mu byo bariko bariga
guteka ari inyama zitandukanye imiciri guteka imboga gukora imikate amagato ya mariage n'ibindi byinshi bitandukanye ndetse no kwiga nyine ugaburira abakiriya ukoresheje cyitwa nutrition donc ugakoresha ico umubiri ukeneye. Ariko ikibazo dufise dusaba abigisha bashoboye ariko turacyafite ikibazo cy'ibikoresho.
Ayo makenga y'ikibazo cyo kubura ibikoresho byo kwimenyereza ko kugira ngo bamenye umwuga neza arashimangirwa na bagenzi we.
Ndabyakira neza cyane mu buryo ndavyigamwo ni byiza cyane kuko ndabona ko ari ibintu bizogira ico bikoze mu buzima bwacu. Ariko ikintu twashaka gusaba ubufasha kw'iryo shuri ku bintu bijanye na pratique kugira ngo tubone uburyo twobikora neza. Ariko ndashobora gusohokana certificate kina kinyenzi kubera ariko nigeze ndongo ufasha bwa pratique.
Nkimbe bakagira n'ibikoresho bikwiriye turashima tukaza kwiga uyu mwuga natwe turawukunda cyane kuko tubona ko bizotugira akamaro ubuzima bwacu bwa misi yose bikadufashiriza no miryango yacu.
Ugwaruka rw'impunzi z'abarundi ruriko rwiga guteka ku buryo bwa kijambere ni 90 mwikambiremo impunzi zirenga 60 ica gatatu cabo bakaba arugwaruka byumvikana ko ababyifuza ari benshi. Umuvugizi w'iryo shirahamwe NGP avuga ko kwakira bake ari kubera bikiri mu ntango. Ico bikoze Ndayisenga Jeremy amenyesha ko akiri ikibazo gikomeye c'uburyo bwo guhemba abarimu babiri bariko baritanga muri ico gikorwa hamwe n'ibikoresho byo kwigira ko
ni nyigisho za formation z'umara mezi atatu igitigiri cy'abanyeshuri baza batugana gitera cyiyongera ariko bivanye n'uburyo buke tukaba tubona yuko abanyeshuri ata kuntu tubona ko tubakira ni ishuri rije hageze kandi umwambi wa mama kubera yuko abarundi nubwo ari mu nzi nubwo turi mu nzi ariko abarundi bagomba gutangura kumenya yuko bagomba nabo gukoresha umutwe n'ubumenyi kugira ngo bashobore kubaho. Turafite ibibazo bijyanye no guhemba abigisha kuko n'ibibazo bya mikoro tukongera tukagira n'ibibazo bijyanye n'ibikoresho bya pratiki kubera yuko ibyigwa nk'ibyo n'ibyigwa ahanini biba bikeneye ko umuntu ashyira mu ngiro ibyo yize. Ikindi nacyo ni uko bivaye n'abo bantu babishaka twagomba yuko mu nteguro yacu tushaka kwigisha amashuri abiri agize n'abanyeshuri 120 bagabuye mu migwi ine.
Hari abagira neza bamaze kwitanga ari nabyo shirahamwe rishimira nk'ishyirahamwe mpuzamakungu ryitaho ineza ry'abana bari mu ngorane Save the Children ryatanze ibikoresho bya mbere hamwe naho kwigira. ubwo gwaruka ruhamagarira n'abandi bagira neza gufasha muri ico gikorwa kugira ngo ribe koko ishure rizobandanya ritanga bene izo nyigisho. Pierre Claver Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Pierre Claver Niyonkuru arakenuye mukanya n'umwanya w'ingene tubungabunga amagara yacu, ariko imbere yaho tubanze tunyarukire muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo, aho abanyagihugu baba mu gisagara ca Baraka ni muri sector ya Mutambara, bari muri yegeregere y'imisi ibiri bahagaritse ibikorwa vyabo kugira ngo basabe leta kuvanaho amwe mu mabariyeri atemewe n'amategeko ari muri territoire ya Fizi. Menyesha makuru y'ijwi rya Amerika muri Fizi Vedaste Ngabo adufite inkuru irambuye.
Mu kiganiro twagiranye n'umuyobozi wa societe civile muri secteur ya Mutambara, Bwana Joseph Apollo Musambia, avuga yuko bakoresheje imyigaragambyo yo gusaba abaturage, abacuruzi ndetse n'abatwara za moto n'imodokari kutagira umurimo bakora muri iyi minsi ibiri kugira ngo leta ikureho amabariyeri yishuza ibinyabiziga n'abantu mafaranga. Joseph Musambia agira ati:
lengo ni kuomba vizuizo au barriere.
Intego y'imyigaragambyo twakoresheje ni ukugira ngo batupanireho amabariyeri yose atemewe n'amategeko, kubera yuko abaturage bamaze iminsi bahohoterwa n'izi barriere bishuza abantu ayo mafaranga. Ariko ntumenye icyo akora, kubera ibyo twebwe tubasaba izi barriere nka barriere ya Karinga na Kashugwe n'izindi zose zihohotera abaturage ko zavanwaho, kuko zigora abaturage cyane. Kubera iki kibazo cyo gusaba amafaranga menshi bikorwa n'abo polisi, abasirikare ndetse n'izindi za services ziri muri territoire ya Fizi, usanga bamwe mu bagenzi ndetse n'abo motari bakorera ingendo uvira Fizi bagenda bishuzwa amafaranga arenga 5,000 by'amakongomani kuri za barriere. Ndikumana Fabien ni impunzi y'umurundi yo mu nkambi yo mu Rusenda, nawe aragira icyo avuga kuri aya barriere ari muri territoire ya Fizi.
Je cyo no vuga nk'umurundi asanzwe aba mu nkambi ya Rusenda kubyerekeye izi bariyeri za teritwari ya Fizi uhereye Makobora ugashika Fizi kuri zone, ni bariyeri usanga zibangamye cyane kuri twebwe babene tutareye bene gihugu bico gihugu. Kenshi ni bariyeri usanga hari kwa mabiro menshi basaba ibyangombwa byinshi bitandukanye, ugasanga mbese no kutwambura baratwambura mu byo ubufise cyane cyane nk'amafaranga, kandi aho bakanakwambura ubufise n'ibyangombwa bikwemerera kutembera muri cha gihugu, ugasanga ija zone menga yo ifise amategeko atandukanye ni na igihugu kibasanzwe babe barimwo ko kitwaye niko kigenda.
Mbese imyigaragambyo bakoze uyu munsi wewe wayishimye?
Majewe kumigaragambyo bakoze ni kuvuga abene wacu b'abakongomani ni imyigaragambyo myiza nange nashimye, kuko icyo bariko baraharanira nk'ubwigenge bwabo natwe ubwo barasha kuba nka liberte nka twebwe impunzi z'abarundi dusanzwe turi muri Congo. Kuko ni nka barriere ya Baraka ivuye mu nkambi ya Rusenda n'ushya ku ofisi kibari baragusaba raporo. Iyo raporo rero ni raporo isanga iri hagati y'igihumbi n'ibihumbi cumi, kandi aho n'igihe ofisi byangombwa byose bikwiye.
Ku ruhande rw'umunyamabanga wa sekiteri ya Mutambara Bwana Kilimali Wilonja, avuga yuko atumva iyi myigaragambyo yakoreshejwe na societe civile, kuko iyi misoro basaba abatwara ibinyabiziga ndetse n'abantu igira uruhare runini mu kuzamura sekiteri ya Mutambara, kandi ko badafite kuvanaho iyi bariyeri. Iyi myigaragambyo yatangiye kuri uyu wa kabiri igakomeza no kuri uyu wa gatatu. Abaturage n'impunzi zituriye mu Rusenda bavuga yuko iyi myigaragambyo yatangiye kuziteza igihombo, kuko amaduka ndetse na za serivisi zitandukanye zitari gukora mu mujyi wa Baraka.
Imyigaragambyo yatuhombejeho ibintu byinshi nka twebwe impunzi. Nk'uno munsi twari twiteze gufata amasabune ariko ntiyabaye tukiyaronka, kuko abayategeza kuyaduha ntibabashije kuboneka mu nkambi, kuko imihanda yose yari yugawe. Hari abari biteze kugira ingendo zabo bajya gusura inshuti n'abagenzi za Uvira, za Bukavu, mbese na za Baraka, ntibabashije kuronka abakozi bo muri CNR kugira babashe kubaha ibibari.
Societe civile muri territoire ya Fizi igaragaza yuko nubwo abagenzi n'abashoferi ndetse n'abamotari basabwa kwishyura ayo mafaranga iyo bageze kuri izo za service zirimo abapolisi bo mu muhanda, abasirikare ndetse n'izindi za service, nta fagitire bahabwa ayo mafaranga baba batanze. Vedaste Ngabo, ku bw'ijwi rya Amerika, i Baraka mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo.
Mukanya isase ikiganiro cy'amagara y'abantu. Uno munsi mu mwanya uduhimiriza ingene twobungabunga amagara yacu n'ay'abacu, turagaruka ku ndwi yahari ikoreshwa neza ry'imiti yo mu bwoko bwa antibiotike ku isi. urazi ngene antibiotika ibwirizwa gukoreshwa reka umuvugizi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu mu gihugu cy'u Burundi abigusigurire kuri mikro ya mugenzi wacu Diane Ndonse bayaga bari Bujumbura
muganga Jean Bosco giri kwigomba avugira umushikiranganje bw'amagara y'abantu atangura asigura icyaricyo antibiotique
ni jambo riri mu rurimi rw'igifaransa riragoye ko tworonka ijambo byitiranwa mu rurimi rwacu rw'ikirundi ariko twabamenyesha yuko ari umuti ukoreshwa mu kuvura indwara ziterwa n'imigera imigera nayo nyine murazi ko iri ubwoko bwinshi twamenyesha rero yuko ari umuti ukoreshwa mu kuvura imigera twita mu gifaransa bakteri
ino ndwi n'indwi hariwe ikoreshwa neza iyo miti antibiotique mbega gukoreshwa neza ni kuvuga ko ikwiye gukoreshwa gute
no kuvuga ko ikwiye gukoreshwa ico yagenewe no mu gihe bikenewe kandi igakoreshwa neza kuko iyo idakoreshejwe neza biraheza bikazana ingaruka mbi mu gihugu
ego nkizihe
ingaruka nyamukuru ni yuko usanga hagera igihe iyo miti ntibe ikivura ya migera twabamenyesheje kuko iyo migera iratinda nayo ikayimenyera hanyuma ntibikivura aricyo twita mu gifaransa resistance aux antibiotiques
muganga aratanga karorero kingena abantu bashobora kwihenda kuri antibiotique yitwa amoxicillin beshi bakunze kwivuza batabajije muganga
ubu ndashobora kuguha karorero dufashe nka amoxicillin urashobora gusanga hari ba amoxicillin amagarama 250 ni amoxicillin amagarama 500 no kuvuga iyo amoxicillin nicyo twita nyene principe actif ni umuti nyene uheza ukavura wa mugera urumva ko hamwe ntibingana kandi rero no mu mubiri w'umuntu abaganga dusanzwe tuzi ingene twisunze ibiro umukwayi afise ingene dushobora guharurira umukwayi ingene ashobora gufatira imiti
ariko rero ukudakoreshwa neza hamwe gushobora kuva ku muvuzi umuvugizi mu bushikiranganje bw'amagara y'abantu asigura ko hari abavuzi bandikira antibiotique umugwayi mu gihe bitari ngombwa
hari gihe ushobora gusanga umuganga ashobora kubona ibimenyetso bishobora gutuma umuntu yogira indwara itewe n'uwo mugera ugasanga yiyumviriye gutanga umuti kugira akinge iyo ngwara kumbure itarashika kure ivyo birashika mu byo dusanzwe twita traitement préventif rero urumva no kuja hagati na hagati ukagerageza kuraba uretse no kutanga ukaja hagati ukaraba icyo zana inyungu kuruta kugira nabo baterere muri ya ntumbero yuko twokwirinda ko iyo miti hogera igihe iba itagikora kubera habaye izo resistance ko iyo migera itoba ikivugwa n'iyo miti
aha kandi bishobora kuva no kubagwayi bwabo
birashika kenshi ugasanga bafata imiti bonyene batandikiwe n'umuganga akumva akagwaraka canke kariya kumva ko amerewe agaca yiyumvira umuti kanaka iyo antibiotique agaca agenda ku madandarizo y'imiti akaja kurondera umuti kanaka ivyo rero navyo bituma navyo nyene bizana izo ngaruka mbi twababari hakabaho kandi no kudafata neza imiti uko umuvuzi yayanditse canke yababwiye ingene boyifata ndetse no kuyihanahana
indwara zimwe zimwe zirabandanya kwibonekeza ku bagwayi bivuye ko badakurikiza neza impanuro za muganga muganga Jean Bosco giri kwishaka atanga karorero k'indwara y'igituntu umusonga na zimwe muzifatira mu bihimba by'irondoka kubw'ivyo uyavugira ubushikiranganje bw'amagara y'abantu atera kamo abanyagihugu kwitaho impanuro z'abaganga
nico gituma rero tuhimiriza abenegihugu gusaba impanuro abavuzi imbere yo gukoresha imiti ivura izo ngwara ziturutse ku migera twita bakteri kuko wewe ari washobora kubasobanurira neza ingene bashobora kuyifata
kubera karere Uburundi buherereyemwo buri mu bihugu bikoresha antibiotique nyinshi kubijanye n'indwi yihari wikoreshwa neza rya antibiotique urongoye ishyirahamwe mpuzamakungu gita amagara y'abantu OMS mu karere ka Afurika asaba arongoye ibitaro n'amavuriro kwitwararika isuku mu ntumbero yo kurwanya imigera itumye iyo miti ikoreshwa ku bwinshi I Bujumbura Diane Ndonse ijwi rya Amerika.
Diane Ndonse arakeno niyo kuri duce dusozerera ikiganiro iwanyu mu ntara cyacu no munsi mushaka kongera gusubira kumviza kuri wezi 3 akaburungu radio yacu vewa akaburungu com yakoze Facile Gebehu yegeranije amaji hamwe na ingenieur audio yamfashe muhinga bw'ivyuma naje Diane nahaze twari kumwe tuzongera ejo nkaho twahereye ariko mukwindira sinogenda ntabatumiye mu biganiro bindi tugiye kubategurira muri byo harimo mu isanga iza kuba saa 10 igice saha 12 amakuru avugwa mu karere k'ibiyaga bigari igice saha 1 haza kwa amakuru avugwa ku isi ariko tuza kwibanda kuri Afrika murani gurira